Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Iyi ni radio ijwi rya Amerika isamiranye i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese mudutiza amatwi mwe neza muri studio ya 10 muri kumwe na Frederic Mundikije
nanjye Jeffrey Mutagoma turabasuhuje tunabahikaze mu makuru yacu yakakanya
guca inyuma iwo mwubakanye vyoterezwa guhanwa amateka y'u Rwanda
niri cyaga kiriya cy'ubusambanyi cyo guturugo cyo kugira icoreke ari kuri twegwe n'ubundi bimikorere yacu ya buri munsi duhora duhura nabyo duya nabyo
iyo umuntu amaze guturugo yagaruka bakamufunga nubundi bisa nkaho umufashije gukomeza guturugo igihe kirekire na leta ntibasobanura yuko wari wataye urugo ubarurimo kandi ari muri gereza.
Madame Judith Kanakuze muryango programme twese hamwe na Bikesha Denis abo bombi bakabageje isobanuro ku rukiko rw'ikirenga rwo mu Rwanda rusuzuma ikirego cyatanzwe n'impuguke mu by'amategeko cy'uko zimwe mu ngingo z'itegeko rihana zishya z'abazinyuranije n'itegeko nshinga ry'igihugu.
Perezida w'igihugu cya Mozambique yatangaje ko abantu bahitanywe n'umuyaga w'igihuhusi hamwe n'imvura isigenya bashobora gushika ku gihumbi.
Mu Rwanda biravuga ko ingabo z'igihugu zarwaniye mu ishyamba rya Nyungwe n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana.
Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Nouvelle-Zélande yatangaje ko leta yiwe igiye gusohora amategeko mashasha agenga uburenganzira bwo gutunga inkoho.
Naho abadepite bo mu ishyaka riri ku butegetsi muri Uganda bashyigikiye ko Perezida Yoweri Museveni w'icyo gihugu yakongera kwiyamamariza indi manda. Aya makuru yose n'ayandi ntimuve ku maradiyo yanyu, turayagarukaho mu kanya.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, Perezida w'igihugu cya Mozambique Philippe Nyusi yatangaje ko abantu barenga igihumbi bashobora kuba bahitanywe n'umuyaga w'igihuhusi uvanze n'imvura y'isegenya wiswe Idai. Igihuhusi kitari bwaboneke muri myaka 20 irangiye. Mu ijambo yacishije ku radio igihugu uyu munsi kwa mbere, Nyusi yavuze ko naho igitigiriye cy'abantu baguye mu cyo kiza kimaze kumenyekana kingana n'abantu 84 gusa, icyo gitigiri ngo gishobora kurenga abantu igihumbi. Nyusi yashikirije iryo jambo nyuma yaho arangirije urugendo yagize na Kajugujugu mu kirere cyo mu isara cya Beira hamwe no mu ntara ya Manika no na Sofala, aho iboneye icyo gisagara n'izo ntara byasinzikaye. Uyu muyaga w'igihuhusi niyo mvura isigenya byatanguriye mu gisagara cya Beira mu ndwi iheze, maze bica bikwiragira mu gihugu hagati imbere yo gushika mu gihugu cya Zimbabwe no mu gihugu cya Malawi. Ibiharuro bishikirizwa muri iki gihe bivuga ko abantu 215 bamaze guhitanwa n'ibiza nk'ivyo muri ivyo bihugu uko ari bitatu, mu gihe abandi 100 bataratorwa. Ibiro mpuzabakungu bijejwe kugarukira ku mbabare Red Cross bivuga ko abantu barenga umuriyoni n'igice bataye izabo kubera uyu muyaga w'igihuhusi hamwe n'iyo mvura isegenya.
Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP aravuga ko amatsinda y'abigaragambya muri Sudani yateraniye Khartoum mu murwa mukuru w'icyo gihugu kuri uyu wa mbere, aramagana ubutegetsi bwa Perezida Omar al-Bashir amusaba kwegura. Ababyiboneye baravuga ko abari mu myigaragambyo bagendaga batera hejuru bagira bati ukwishyira ukizana amahoro ubutabera. Gahunda yo kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Bashir igiye kwinjira mu kwezi kwa kane. Ku ya 19 z'ukwa 12 2018 havutse imyigaragambyo muri Sudan itewe n'izamuka ry'igiciro cy'umugati. Kuva icyo gihe abitabiriye imyigaragambyo bagiye biyongera basaba Perezida Bashir kwegura ku butegetsi amaze imyaka 30. Hashize igihe abaturage bo muri iki gihugu bafite umujinya baterwa n'ibibazo by'ubukungu, barashinja ubutegetsi bwa Perezida Bashir imicungire mibi yabwo. Imyigaragambyo nk'iyo kandi yongeye kugaragara mu gace ka Bahari no mu karere ka Riyadh. Abapolisi bashinzwe guhosha imyigaragambyo batatanije abigaragambya barasa ibyuka biryana mu maso, ariko ababibonye baravuga ko bitakomye mu nkokora abanyeshuri i Khartoum mu murwa mukuru nabo kwigaragambya.
muri kubabandanya kumviza iradio ijwi ya Amerika ivyuma bifata amajwi vyo mu ndege Boeing amajana 7 na 37 max 8 yagisanganya mu ndwi heze mu gihe cha Ethiopia mwe ni zindi ndege yo muri ubwo bwoko nyene yagize isanganya mu gihe cha Indonesia byerekana ibintu bisa nkuko umushikiranganji w'igihe cha Ethiopia jejwe gutwara abantu n'ibintu yabitangaje Dagma Witsa Moje yabwiye amenyesha makuru ku icuma gifata amajwi kikongera kikandika bibera mu ndege byose chatowe kikiri kizima ari navyo vyatumye bashora kubona no kumva ibintu byose biri muri ico cuma Moje yavuze ko raporo ya mbere yerekana yerekeye indege yagize isanganya igahitana ubuzima bw'abantu 157 bose bari muri yo izosohorwa mu minsi 30 mukiye kandi ibiro bya leta ya Amerika bijejwe uruja n'uruza rw'indege birabandanya gushikirizwa makenga ku mateko ubwo bwoko bw'iyo ndege gushika ubu ivyo biro bivuga ko byasuzumye neza ubwo bwoko bw'iyo ndege imbere yuko zitangura gukoreshwa yamara muri iki gihe hari amakuru ariko aratangazwa avuga ko ubushikanganji bwa leta z'umwe za Amerika bujejwe gutwara abantu n'ibintu muri ko burasuzuma ibyakozwe byose imbere yuko ubwo bwoko bw'indege Boeing 737 Max 8 zishirwa ku masoko
Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters aravuga ko abadepite bo mu ishyaka riri ku butegetsi muri Uganda bashyigikiye ko Perezida Yoweri Museveni w'icyo gihugu yakongera kwiyamamariza indi manda. Icyo cyemezo ngo cyafatiwe mu nama yabaye ku mugoroba wo ku cyumweru. Aramutse atsinze amatora ateganyijwe mu mwaka 2021, Museveni ufite imyaka 74 y'amavuko yabagiye kugeza kuri 40 muri yo ari ku butegetsi. Museveni ni umwe mu bategetsi bawumaze igihe kirekire muri Afrika. Akanama ngishwanama k'ishyaka rya National Resistance Movement NRM riri ku butegetsi muri Uganda kemeje mu kwezi gushize ko kazashyigikira Museveni kongera kwiyamamariza indi manda. Abarwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi bategerejweho kuzafata icyemezo cyabo mu mpera z'uyu mwaka. Kuba ashyigikiwe n'abadepite na bamwe mu barwanashyaka bibanze, Museveni arabura gato ngo yemezwe burundu n'ishyaka. Leta ya Museveni yahinduye itegeko nshinga ritemereraga umuntu urengeje imyaka 75 kwiyamamariza kuyobora igihugu. Aramutse yongeye kwiyamamaza yabahanganye n'umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, umudepite Robert Kyagulanyi wahoze ari umuririmbyi uzwi ku izina rya Bobby Wine.
Muri ko murabandanya kubiriza iradio hijwe rya Amerika. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Nouvelle-Zélande uyu munsi ku wa mbere yatangaje ko leta yiwe yafashe ingingo zinagura amateko agenga uburenganzira bwo gutunga inkoho inyuma yaho abantu isinzi bagandaguriwe ku misigiti ibiri. Yasinda Ardena yatangaje ko izo ngingo avuga ko zizotuza ubwicanyi mu gihugu mu banyagihugu zizoshirwa ahabona mu minsi 10. Yatangaje kandi ko ibiziga byose 50 by'abagandaguriwe muri misigiti bizaba bimaze gushikirizwa imiryango ku munsi wa gatatu kugira ngo ishore gushingura abayo hakurikijwe imigenzo ya Kiislamu. Icegera cy'umukuru w'igipolisi Wali Hawa Maha ejo ku munsi wa Mungu yavuze kwiruharongoye bimaze kubona na nabakuru b'amadini ya Islam kugira ngo abumvishe kiringo igikorwa cyo gusuzuma iziga kizomara kugira ngo habe itohozwa nyakuri. Ivyo ngo yabikoze kuko azi neza ko mugenzo wa Kiislamu abantu bitaba imana bafubwa imbere y'amasaha 24. Amazina y'abantu bagandaguwe ntarashirwa abona naho imiryango yabuze imaze kumenyeshwa.
Umuyobozi w'umujyi wa Utrecht mu Buholandi aravuga ko abantu batatu baguye mu bwicanyi bwakozwe n'umuntu wamisha urusasu ku bari muri gari ya moshi ntoya. Igipolisi cyo mu Buholandi kirashakisha umugabo wavukiye muri Turukiya gikurikiranyeho kurasa abo bantu kuri uyu wa mbere. Umuyobozi ushinzwe kurwanya iterabwoba mu Buholandi, Pieter Jaap Albersberg, aravuga ko uwo mugabo ushakishwa yarasiye ahantu hatandukanye muri uwo mujyi, cyakora yirinze kugira icyo atangaza ku mubare w'abahitanywe n'urwo rusasu cyangwa bakomeretse. Igipolisi cyo muri icyo gihugu kiravuga ko cyohereje kajugujugu zirimo abagiye gutabara inkomere, kigasaba abantu guharugari abashinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze kugira ngo babashe kugoboka inkomere.
Tuwe usi nchuti mwese kumikamara wa nanyakumbi za iladio hiju kuja Amerika Islami ya dinari Washington DC. Mwurundi mutukumvira kumirongo migufi ya shortwaves kumetero chumini chenda ni metero milongi na ziviri. Mwurwanda ni kuri FM jana kane ni miche bitatu na kuri iladio yacu nchuti ya bose FM milongu mnani mnani miche bitatu.
Mushobora kandi no kudukurikira mukoresheje adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri site yacu ariyo y3radioyacu.voa.com. Amakuru yo mu karere tuhere mu Rwanda ahari gisa n'urujijo mu nzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ku makuru avuga ko mu rukerera rw'iki cyumweru hari abantu batazwi bitwaje intwaro bagaragaye mu murenge wa Karambi uhana imbibe n'ishyamba rya Nyungwe. Reke iyi nkuru tuyibaze umunyamakuru wacu uri mu Rwanda, Temistocle Mutijima.
Abo barwanyi bivugwa ko bari hagati ya 85 n'ijana barimo abambaye impuzankano za gisirikare abandi bambaye gisivili binjiriye mu kagari ka Kagaramaho muri Karambi barangisha inzira yabageza mu ishyamba rya Nyungwe. Nkuko inkuru dukesha ikinyamakuru Museke cyandikirwa kuri internet cyaha mu Rwanda ibivuga, nyuma yo gushimuta umukuru umwe mu midugudu igiza ku kagari hamwe n'undi muturage baje kubarekura mu bihe bitandukanye bahereye kuri uwo muturage wundi. Iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko umwe mu bayobozi bo ku rwego rw'ibanze utifuje gutangaza amazina yakibwiye ko nyuma y'ibi mu gice cy'ishyamba rya Nyungwe cyegereye umurenge wabo wa Karambi humvikanye amasasu mu gihe kigera ku isaha, bagakeka ko rero ingabo z'u Rwanda zarasanaga n'abagabye icyo gitero. Mu gushaka kumenya neza iby'icyo gitero, ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Bwana Kamari Aime Fabien atubwira ko ari mu nama. Ku butumwa bugufi twamwohereje kuri telefone ngendanwa yadusubije ko ayo makuru ntacyo arayamenyaho. Nubwo Bwana Uwizeye Imana Emmanuel umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge wa Karambi yabwiye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ko ari mu nama ndetse akamusaba ko ibyo amubaza yabivuganaho n'umuyobozi w'akarere mu kiganiro n'umunyamakuru wa kimwe mu bitangazamakuru bikorera imbere mu gihugu, iby'uko abo bantu bitwaje intwaro bagaragaye mu murenge ayobora yabyemeje.
Bagereje iwacu saa kumi batambuka, saa kumi niho umuntu wa mbere yababonye aravuye Kigali. Vuba ngo ni abantu batambutse, umuntu ubabonye aduha amakuru ko abonye umurongo w'abantu batazwi batambuka kandi bashobora kuba bafite intwaro, turabakurikirana tureba banyuze, hamagara n'ingabo nta n'ubuyobozi bw'akarere ko tubonye abantu batazwi kandi turi kubakurikirana tureba aho banyura basaba berekeza nko mu ishyamba. Kugeza igihe rero nyine badutabariye abasirikare bakahagera nabo bakababona barabakurikirana. Rero baritambukiraga gusho bakajya babwira abaturage bari kuvuza induru ngo muravuze induru z'iki twatwaye iki ko nta n'uwo dushaka muri mwebwe.
Icyakora ibyishimutwa ry'abo baturage babiri barimo n'umukuru w'umudugudu, uyu muyobozi avuga ko ibyo bitabayeho.
Ntabwo umuyobozi w'umudugudu bamushimuse, njye umuyobozi w'umudugudu namuhamagaye umunyamakuru ngo nabyuke ko nyine n'umuturage w'amakuru namubwira ngo byuka ukangura abaturage. Noneho igihe turi kuvugana nawe ariko byikomangira abaturage babamugezeho baramazanije muri kuvugana ati ndi kujya usanga bajya gusenga atuye telefone barayifunga baramubwira ati rero tuyobora inzira utwereke twigiriye ku ishyamba ntacyo tugutwara. Baragera nyine bamugejeje ku ishyamba aho ngaho bamusubiza telefone yambwira ngo basubirayo. Nta n'ikintu bamutwaye, nta n'ikintu bamubwiye, nibyo bamubwiye gusa ngo abeshye aba bashaka kujya barusha kwigira mu ishyamba. Yaranagarutse nyine na mayabwira yadusanze na mayatura ku musozi aratubwira uko byagenze.
Naho ku kijyanye n'imirwano yaje gushyamiranya ingabo z'igihugu n'abo barwanyi, uyu muyobozi avuga ko nyuma yaho zibakurikiriye baje kumva amasasu avugira kure mu ishyamba ariko nta mirwano yabereye hafi aho mu giturage. Ku bijyanye n'aho baba bakeka abo barwanyi baba baraje baturuka, uyu muyobozi yasubije muri aya magambo.
Ibyo byose baturutse y'amazi kuko bazimura bose bazakirimbi bashobora kwarambukira mu kigo. Ntabwo inama ngo baratuzaga bumva hano nta handi baturuka aho abantu bambukiye. Ni uko byarutse bari banyuze mu yindi mirenge Kirimbi, Macuba, twe tubabona bageze iwacu. Ntabwo bavaga mu ishyamba bamanuka bavusaba ko bari gushaka kujya mu ishyamba. Ahubwo Ikinyarwanda hagati yabo yatubwira ko bavugaga Igiswahili n'Ibilingala, umudugudu we bagendanye nyine umva bamuganiriza mu Kinyarwanda ariko wagera nyine nabo bakavuga mu Igiswahili n'Ibilingala.
Kugeza ubu igisirikare cy'u Rwanda ntacyo kiratangaza kuri aya makuru. Twagerageje kuvugisha umuvugizi wacyo Lieutenant Colonel Munyengango Inosa ariko ntibyadukundira kuko atitabaga telefone ye ngendanwa. Ubutumwa twamwandikiye nabwo yari atarabusubiza kugeza igihe twatunganyaga iyi nkuru. Amakuru y'abo bantu bitwaje intwaro binjiye muri Nyamasheke avuzwe nyuma y'igitero cyagabwe ku modoka eshatu zitwara abagenzi mu ishyamba rya Nyungwe ku gice cy'akarere ka Nyamagabe gahana imbibi n'aka ka Nyamasheke binasangira ishyamba rya Nyungwe. Icyo gihe inzego z'igisirikare mu Rwanda zivuga ko icyo gitero cyo mu mpera z'umwaka ushize wa 2018 cyahitanye abantu batandatu, abakigabye bahungiye mu gihugu gituranye cy'u Burundi. Kuva icyo gihe kugeza ubu umubare w'abasirikare warongerewe ku buryo budasanzwe mu ishyamba rya Nyungwe, ndetse bagaragara mu bikorwa byo kuhacunga umutekano amanywa n'ijoro. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Temistocle. Mu Rwanda, Sentare Nkuru yatangiye kumviriza ikirego cy'umunyamategeko asaba ko zimwe mu ngingo z'amategeko zokurwa mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha ngo kubera zinyuranye n'ibwirizwa shingiro. Ni inkuru ya Asunta Kaboyi, umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Maitre Richard Mugisha, umunyamategeko wunganira abandi mu nkiko, yareze asaba ko ingingo z'amategeko arebana no guca inyuma uwo mwashakanye ndetse n'izirebana n'ibyaha byo gusebanya zakurwa mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda kuko zinyuranyije n'itegeko nshinga. Ku nshuro ya mbere muri uru rubanza habonetsemo abitwa inshuti z'urukiko baje gutanga ibitekerezo byabo. Mu cyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye, umwanya munini wahawe uw'ingingo y'itegeko rihana ubusambanyi, guta urugo no guca inyuma uwo mwashakanye. Mu gitabo gishya cy'amategeko kwani ibyaha mu Rwanda, ibi byaha bifatwa nk'ibyaha bihanishwa igifungo kiri hagati y'amezi atandatu kugeza ku myaka ibiri. Umunyamategeko Richard Mugisha wunganira abandi mu nkiko ku ikubitiro yagaragarije urukiko ko icyaha cy'ubusambanyi, ubushoreke n'icyaha cyo guta urugo bidakwiye gushyirwa mu gitabo cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda, ahubwo byakabaye bishyirwa mu byaha mbonezamubano. Uyu munyamategeko watanze ikirego ndetse n'abamwunganira bavuga ko iyo umuntu aramutse akoze ibi byaha agafungwa amezi atatu cyangwa ane, abatabashije gufasha umuryango we nk'uko bivugwa bikaba binyuranyije n'ingingo ya 18 y'itegeko nshinga. Aba banyamategeko bagasanga kandi leta igumye kuba ariyo igenza ibi byaha byakwangiza umutungo w'igihugu, aho abashinzwe umutekano usanga bata umwanya birwa ku bantu bagiye gusambana batanga amafaranga bakoresha ADN, bagasanga aya mafaranga yakoreshwa ibindi bintu, noneho umwe mu bashakanye bahohotewe akaba ariwe wajya gutanga ikirego. Mugisha ati ntabwo leta ifite ububasha bwo kwinjira mu kibazo cy'abantu babiri, ibibazo by'abantu babiri bashakanye nibo ubwabo bakwiye kubyikemurira leta itabyinjiyemo. Uhagarariye leta muri uru rubanza Speciosa Kabibi wavuga ko ibi byaha by'ubusambanyi, guta urugo n'ubushoreke bigira ingaruka nini kuri rubanda. Uyu munyamategeko bagasobanura ko mu gihe ubushoreke butahanwa bakaregera indishyi gusa nk'uko abarega babyifuje, gusezerana hagati y'umugabo n'umugore ntacyo byaba bikimaze. Uru rubanza kandi rwanitabiriwe n'abahagarariye impuguke cyangwa se imiryango itegamiye kuri leta, basabye guhabwa ijambo muri uru rubanza nk'abitwa inshuti z'urukiko. Ihuriro ry'imiryango irengera inyungu z'abagore Profam Twese Hamwe ni bamwe mu bahawe ijambo. Umukuru w'uyu muryango Judith Kandakuze avuga ko guhana ubusambanyi n'ibindi bibushamikiyeho byaba ari uburyo bwo gukoma imbere icyo yise icyorezo kigenda cyiyongera cy'ubusambanyi kandi bikagira ingaruka z'amakimbirane mu miryango.
Niri cyaha nka kiriya cy'ubusambanyi cyo guta urugo, icyo kugira ishoreke, ari kuri twebwe n'ubundi mu mikorere yacu ya buri munsi duhura nabyo. Abaza tugana bose baravuga ko ari ikibazo cy'ubusambanyi, aho tugiye bati bamwishe kubera ko yazanye ishore cyaho ndetse yataye urugo. Ayo magambo yakomeza agaruka ni ibintu kuri twe bimo bisenye umuryango. Rero bigumyemo tukabona nta rutangira nk'itegeko ngo ribikumire umuntu abizinukwe abone yuko azaharwa. Kuri twebwe tuba tubona ko ariho gufungura umuryango wo kugira ngo bya bindi bahora batubwira byimakazwe. Niyo mpamvu twinjiyemo rero.
Ku ruhande rwa Kaminuza y'u Rwanda, ishami ryayo ryigisha amategeko naryo ryohereje impuguke ziswe inshuti z'urukiko. Izi mpuguke zo zagaragaje ko ziri ku ruhande rushyigikiye ko ubusambanyi, ubushoreke no guta urugo byakomeza kwamaganwa, ariko impaka zavutse zigakemurwa mu buryo mbonezamubano aho kuba nshinjabyaha. Uyu ni Bwana Bikesha Deni uhagarariye ishami ry'amategeko muri Kaminuza y'u Rwanda.
Hari ibyo twagiye dusobanura bigaragaza yuko bitakumvikana nk'inyungu z'umuryango, kuko iyo wa muntu afunzwe akenshi ahubwo wa muryango dushatse kurinda ari wo ugira ibibazo, ubwo twahera nko kubana. Ahubwo twebwe twumvaga nanone hari ikindi kibazo cy'uko iyo uwo muntu afunzwe akagaruka, tuvuge yataye urugo n'amezi abiri bavuga, iyo umuntu amaze guta urugo yagaruka bakamufunga, n'ubundi bisa nk'aho umufashije gukomeza guta urugo igihe kirekire. Na leta ntiwasobanura yuko wari wataye urugo ubarurimo kandi ari muri gereza. Ibyo rero nabyo ugasanga hari ahubwo ibikwiye gukorwa, kuko amategeko y'igihugu ntabwo agarukira kuri mpanabyaha gusa. Twebwe nk'ishuri ry'amategeko ntabwo dushyigikira yuko ubusambanyi buba mu gihugu ahubwo dushyigikira yuko ukurikiranwa mu buryo butari ubwo guhana
kugeza ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere impaka zari zikivuga gusa ku kibazo cy'ubusambanyi nawe izindi ngingo zirebana no gukoza isoni abayobozi bakuru b'igihugu no gutuka perezida wa Repubulika zo zari zitarasuzumwa kandi nazo zifite abizwe inshuti z'urukiko baje kugira icyo bazivugaho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Munama isanzwe ira 40 ibazo cyagateka kazi na muntu iherutse kubera Geneve mu gihugu cyo Swisse dududiena umukuru murwi utohoza kumabi yoba yakozwe mu Burundi kuva mu 2015 yasomye icegeranyo cerekana ko agateka kazi na muntu kabandanya guhonyangwa mu Burundi. Umushikiranganji w'agateka kazi na muntu mu Burundi Martin Nivyabandi asaba makungu kwima matwi DNA akavuga ko murwi wiwe ukora politika aho kwibanda kwibazo by'agateka kazi na muntu. Ni inkuru ya Eloge Burikaneza menyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Icyo cyegeranyo cyo mu gutohoza ku byaha byaba byarakozwe mu Burundi kuva mu 2015 kivuga ko kuri manda yawo ya gatatu uwo mugwi ugiye kwibanda kurusha ku bijanye n'uburenganzira bw'abantu mu gihe cy'amatora no kuraba ibintu canke imbarutso zishobora gutuma haba injyane canke ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu bifatiye ku matora. Muri rusange uwo mugusigura kubandanya no gutohoza ku ngaruka mbi mu bijanye n'imibano n'ubutunzi ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu rigira. Umukuru wa mugwi Dududien amenyesha ko bibabaje kubona ubutegetsi bwa Gitega bwafashe ngendo yokwanka gukorana n'ibisata byawo ni bijeje wataka kazi na muntu. Utorero yatanga no kugara Burundi ibiro by'igisata cyawo ni bijeje wataka kazi na muntu kwa 2018 kwezi kwa kabiri guheze n'ukwankira bagize ibiro bigwanya icaha cyo guhohotera abantu kuja mu Burundi mu mwaka uheze kandi cyo gihugu cyarinjye mu masezerano bagwanya kubereza gufa abantu ikanemera kwakira ivyo biro abigize bakugururirwa amabohero hamwe n'ubusho. Ikindi kibazo mu gwi urongowe no mu Senegal n'ukuntu leta y'u Burundi iharabika ikanacafuza ku giti cy'umwe ababugize kandi yabankiye kwishikira ku rubuga. Bwana Diene yemeza ko injyane za politike zadutse mu 2015 zitaratorerwa umuti kandi kucihutirwa kuri leta itegurwa ry'amatora atererewe n'abanyagihugu ijana ku ijana ivyo bikaba biteye amakenga kuko ihamwa rya politike n'ubu rigituma abarundi benshi bahunga igihugu. Ikindi avuga ko imuteye amakenga niburabuzwa n'icwa rya bamwe mu kwa ko batatoye muri kamaramaka yo mu kwa gatanu 2018 canka batayemeje. Asigura ko bitobura gutera umutima uhagaze ku matora y'imbe 2020 agasaba makungu gukurikiranira hagufi ingingo zose zifatwa muri iyo nzira. Amenyesha ko n'intererano za kw'imiryango isanzwe Kenya cyane ariho nyangwa ry'agateka kazi na muntu. Raporo yasomwe kandi garuka ku mitaha yasohorewe Major Pierre Buyoya yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi n'abandi 16 bahoze abategetsi mu nzego za leta. Ivuga ku icyaha bikekwa ko c'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye kiri mu bitegerezwa kwigwa n'umugwi wo kunwanisha Abarundi Sever nk'uko amasezerano yarusha yabitekanije. Ibyashikijwe na Diane n'abo bakorana ntibyanyuze Martin iby'abandi umushikanganji w'agateka kazi na muntu mu Burundi mugabo ntibyanamutangaje nk'uko abisigura.
Ni raporo by'ukuri ata kintu gishasha iza kuzana kuko yereka na yuko mu Burundi hariho guhonyangwa hagati y'akazi na muntu. Usanga yinjira mu by'amatora ataranaba ugasanga ariko arifatira mu gahanga inzego za leta kamutubwa yuko ijya komisiyo ari ya politiki gusumba yuko iyo bije kuraba by'agati y'akazi na muntu. Icyo dusaba makungu nuko bogerageza bagatera ibyatsi ibikorwa biva mu rujya mugwi twego tubona rero yuko ibintu byifashe neza kandi tubaho dusigure baravyumva cyetse bari mu rujya mugwi akuno ndabazukuri ngabagashaka gukora ivyabo.
Ivyo bakora vyose Gabriel Rusiri yarongoye ishirahamwe Oricome akaba ari ni Geneve ahico cegeranyo casomwa asanga hari yindi ngendo yofatwa
mu gisata kitura mu by'ubutunzi n'imibano twe tubona badahugutse. Ibi navyo bijanye na gatara kazi na muntu muri rusangi harababikurikirana babiraba twe ivyo navyo twoja mu gisata cacu. Ibi vyuko abantu banyuruzwa twirwa turavyumva mu radio babivuga mugabo kuvuga yuko navyo ni bitahari sinibaza ko vyo barukuri. Iyo umuntu bavuze ko bamunyuruje uyo muntu naheze ngo abone ngo avuge uti ari ngaha bisha bigora leta ubwa mbere nibemera kabibarakuze. Iyo umuntu akuze rero ntaguma hakana nk'umwana aremera akavuga ati jewe ndabona ko hari bibazo mugo ndiko ndakora ibi nibi kugira ndabitorera umuti
imbere yuko mututorwa icegera cambere cy'umukuru w'igihugu wabona kubijanye n'umwidegemvu mu bya politike byorabirwa mu bukene bw'imigambwe
imigambwe ntizofinganya no mu rugo abana ntibangana no mu ishamba ibikoko ntibingana ino kuvuga rero hari ibikoko bikumisumba ibindi no mu migambo imibereho niko byibaze mu vifeshe mu Burundi ni igihugu gifite imigambwe myinshi kandi kubera umuzo urayo demokrasi cyangwa ibyo bya droit de l'homme benshi bavuga ngo leta ntiyoroheze imigambwe kuja hanaha reka n'ubukene bw'imigambwe kuko natwegwe cyangwa n'umugambo sinzi ndivye kugira ngo uje mu kibuga nuko ufise uburyo udafise abanywanyi benshi nta buryo uzoronka bwinshi n'ijo rero nibayimenye imigambwe nzongana
rusizi na bagaruka kubiranga intwaro yita abanyagihugu
ubwa mbere nuko abantu bose bashobora kuyivuza atakibazo kirimo ubwa kabiri kuyigatangorane ubwa gatatu nuko abantu bose bashobora gufungura atakibazo kirimo ubwa kane kuronkaho babatangorane nimwe irimo ivyo navyo murabizi mu Burundi nakagwe k'abantu gatoyi cyane hanyuma rero ikibazo urabona ko byose baguma bahakana mwe mwumva ko kwankukuri we wumva bushobora gukira gute
imigendano ya mibi hagati ya leta ya Burundi n'igisata cyawo ni kijeje watakaza na muntu yatanguye umwaka 2016 inyuma ya raporo y'umugwi w'abahinga bigenga bavuze ko hakozwe muri ico gihugu ibyaha by'agahomera bunwa n'ivyo mu ntambara mu mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka ukurikira Burundi bwaciye bwisokora amasezerano ya Sentare mpana vya CPI nubwo yatanguje amatohoza gutyo kiba kibaye igihugu ca mbere ku isi gifashe iyo ngingo eroje uri ka neza Nairobi juju ya Amerika
imbere gusozera ibiganiro byacu byo kuri sahari ka twibutse incamake y'amakuru twashikirije Jeffrey
amakuru yo mu karere twababwiye ko mu Rwanda hari gisanurujijo mu nzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamasheke mu rengerezo wa Rwanda ku makuru avuga ko mu rukera rwo ku cyumweru hari abantu batazwi bitwaje intwaro bagaragaye mu murenge wa Karambi uhana imbibe n'ishyamba rya Nyungwe
mu gihugu cha Zimbabwe abantu bashika 89 barapfuye nyuma yaho umuyaga ugihusi uvanze n'imvura y'isegenya usamburiye ibice bitari bike byo mu ntara yo mumanuka
umuyobozi w'umujyi wa Utrecht mu Buholandi aravuga ko abantu batatu baguye mu bwicanyi bwakozwe n'umuntu wamishe urusasu kubari muri gari ya moshi
ivyuma bifata amajwi vyo mu ndege Boeing 737 Max 8 yagize isanganya mu ndwi iheze mu gihugu ca Ethiopia hamwe n'izindi ndege yo mu rugo bwoko nyene yagize isanganya mu gihugu ca Indonesia vyerekana ibintu bisa nk'uko umushyanji w'igihugu ca Ethiopia jejwe gutwara abantu n'ibintu yabitangaje Dagmar Witte Moja yabwiye amenshi abakuru ku icyuma gifata amajwi kikongera kikandika ibibera mu ndege vyose ca Toki kikirikizima navyo tumye harashobora kubona no kumva ibintu byose biri muri cyo
amakuru dukesha ibiro ntara makuru by'abafaransa AFP aravuga ko amatsinda abigaragambya muri Sudani yateraniye Khartoum mu murwa mukuru w'icyo gihugu kuri uyu wa mbere akaba yamagana ubutegetsi bwa perezida Omar al-Bashir amusaba kwegura ababyiboneye baravuga ko bari mu myigaragambyo bagendaga batera hejuru bagira bati ukwishyira ukizana amahoro ubutabera gahunda yo kurwanya ubutegetsi bwa perezida Bashir igiye kwinjira mu kwezi kwa kane ku ya 19 z'ukwa 12 muri 2018 havutse imyigaragambyo muri Sudani itewe n'izamuka ry'igiciro cy'umugati
umushyanji wa mbere w'igihugu cya Nouvelle-Zélande umunsi ku wa mbere yatangaje ko leta yiwe yafashe ingingo zinagura amategeko agenga uburenganzira bwo gutunga inkoho nyuma yaho abantu isinzi bagandaguriwe mu misigiti ibiri Jahitsinda Ardena yatangaje ko izo ngingo avuga ko zizotuza bwicanyi mu banyagihugu zizoshirwa ahabona mu minsi 10 yatangaje kandi ko ibiziga byose 50 by'abagandaguriwe muri iyo misigiti bizaba bimaze gushikirizwa imiryango ku munsi tatu kugira ngo ishobore gushingura abayo hakurikijwe imigenzo ya Kiislamu icegera cy'umukuru w'igipolisi wali hamaha ejo ku munsi wa Mungu yavuze ko ibiro harongoye bimaze kubonana n'abakuru b'idini ya Islamu kugira ngo abumvishe kiringo gikorwa cyo gusuzuma ibiziga kizomara kugira ngo habe itohoza nyakuri ivyo ngo yabikoze kuko azi neza ko mu migenzo ya Kiislamu abantu bitabye Imana bafubwa imbere y'amasaha 28 amazina y'abantu bagandaguwe ntarashirwa habona naho imiryango yabuze imaze kubimenyeshwa Nchuti mwese mukunda iradio hejuru ya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri sabi garukinga tubone ukanda kanya ko gushimira engineer Peter yadufashe guhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara ari basi yadufashe ko gushira hamwe ibiganiro amakuru mwashikijwe na Frederic Monikije
hamwe nanje Jeffrey Mutagoma tubashimire kudutega matwi muramukana amahoro n'amahirwe.